Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No munsi ni kuwa gatatu itariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka na Aloise Bigirimana. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Tugiye kongera guhakanya amashyirahamwe y'ugwaruka ashikiriza icokogwa kugira igihugu cy'u Burundi cyogorore amahoro n'umutekano bitsimbatare. Aho ni mu kanya gato. Reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Aloise?
Urakoze Oriane. Muri aka kanya mu Burundi haravugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro, haba kubadandaza bayakenera cyangwa abo bose bifuza kuyakoresha mu bikorwa byabo bya misi yose. Kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Berika neza. Eloge, ndakuramukije.
Amaho neza Aloise.
Amadorari mbega muri iki gihe avunjwa gute ugereranije n'imisi heze?
Mu Burundi aho twagiye turaca mu mazu y'uguvunjiramo amafaranga twasanga ku giciro mu bisanzwe ciba inkuru y'igihugu byanditse ko idorari rimwe rivunjwa ku mafaranga agera ku 1,960,000 ahandi 35 rigahagarika rikagurishwa 1,635 canke 1,607. Ariko by'ukuri winjiye aho badandariza ukavugana na bene kuyatanga usanga ayo mafaranga ahushanye rwose n'ingene ibintu bikorwa, kuko usanga idolari rimwe ugiye kurigurisha barigurira hagati y'2,360,000 hamwe n'2,365,000 rikagurishwa 2,700. Nayo ifaranga ry'abanyaburaya uretse ko ari umuduri ibuye ryagurwa 2,800 rikagurishwa 2,870. Ni ukuvuga hari n'ahandi mbere usanga ibyo biciro batabishyira ku rijya bita afishaje ngo babyerekane ingene bariko barakora.
None ku bijyanye n'ubwo bukene bw'ayo mafaranga, iyi banki nkuru y'igihugu BRB hari icyo ibivuga ko?
Ego, banki nkuru y'igihugu ivuga yuko mu bisanzwe ubukene bw'amafaranga bukibonekeza mu Burundi gusa. Umukuru w'banki nkuru y'igihugu Jean Tiza anasigura agatanga utoro tw'ibindi bihugu nka za Nigeria, za Venezuela, za Mexique n'ahandi usanga mbere hari n'amakompanyi y'indege ngo atakijyayo kubera ubukene bw'amadolari bw'amafaranga y'agaciro. Agasigura ko mu bisanzwe igihuhusi cy'ubutunzi cyateye ibihugu byo ku isi yose aricyo ntandaro y'ubu bukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Ariko rero icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu nawe Joseph Butora ari nawe asanzwe araba ibibazo by'ubutunzi mu gihugu, ubu yarakoranije ejo kuwa kabiri abagwizatunga, we yavuze ati kugira ngo bimwe mu byotuma tugabanya iyi ngorane ni uko twoheza tugarondera ibindi bintu bishyashya byo gushora hanze, kuko murazi ko Burundi busanzwe bushora ahanini ikawa n'icyayi gusa. Ati nitwiyumvira ibindi bintu bishyashya dukoresha ubwenge nk'abagwizatunga bwo gushora ibindi bintu bishyashya kugira ngo iyi ngorane duheze natwe tuyitorere umuti.
Abo bagwizatunga n'abo badandaza bo babivuga kwiga
abagwizatunga n'abadandaza icyo mubamenya cyose ni ubu uye banki nkuru y'igihugu yarumvikanye n'abadandaza yabagishije inama ibabwira ko ubu uye kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro hari imigwi itatu yonyine yemerewe kurondwa amafaranga ni banki nkuru y'igihugu. Ni ukuvuga abagwizatunga bigize imiti, abagwizatunga binjiza ibitoro, n'abagwizatunga binjiza ibintu byo mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Akaba rero ubu yabagwizatunga bavuga bati twebwe ahubwo banki nkuru y'igihugu na leta bategerezwa kuraba bagakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga uwayakeneye wese ayaronke, kuko ubuzima bw'igihugu ntibuhagaze kuri ibyo bisata bitatu. Hari abazana iby'ukubaka, hari abazana ibyambagwa, abazana ibifungurwa n'ibindi bitandukanye. Ati ni leta nirabe ikora ibishoboka kugira ngo amafaranga aboneke iyaturonke twese, ikindi nacyo icungere ingene agurwa kuraba basanzwe bagurisha icyo bita bureau de change.
Urakoze Roger, wandanye dutohereza iyo nkuru naho mukanye. Oriane?
Urakoze cyane Aloise nawe Eloge. ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Kaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 n'ibice 3 i Kigali FM. Mu biganiro bitari bike dushikiriza hano ku Ijwi rya Amerika ugaruka ntirusiba kuvuga ko rukumirwa mu biganiro vyahuje abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Mu ntumbero yo kubandanya guha karyo ugwaruka rw'abarundi gushikiriza imigambi yarwo hamwe n'ikintu rubona cokogwa mu gutorera umuti ibibazo bihanze bagenzi babo hamwe n'igihugu cyabibarutse, twatumiye bamwe mu baserukira ugwaruka mu gihugu. Twatumiye mu kiganiro cy'uyu munsi ubuserukira ishyirahamwe ry'ugwaruka ryigenga ryitwa Aluchoto. Iryo shyirahamwe rifise umugambi wo kugwanya ubushomeri hamwe n'ityozwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu. Twatumiye kandi n'userukira ishyirahamwe ry'ugwaruka ruhurikiyemo mu runani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi ADC Kibiri, akaba kandi yaritavye ibiganiro biheruka kubera iyarusha muri Tanzania mu minsi yahera. Kaze mwese rero mushikirize ibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Telefone yacu ya WhatsApp mushobora guhamagara ko mukaduha nimero zanyu mukagira ico muterereye ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ku ruhande rw'ishirahamwe Aluchoto rero turi kumwe na Vianney Ndayisaba aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko, akaba kandi ari nawe yaritanguje. Ku ruhande rwa ADC Kibiri turi kumwe na Patrick Nkurunziza aserukira urunani, akaba kandi aserukira urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi Sahwanya Frodebu. Vianney Ndayisaba, kaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi.
Mwaramutse cyane, murakoze cyane ku mijyambo.
Yego. Nawe Patrick Nkurunziza ndaguhaye ikaze mu kiganiro.
Yego, murakoze.
Yego.
Ndabumva.
Yego. Ndabasabe mushinga na Patrick Nkurunziza kugabanya radio yanyu gato kugira ngo tubumve neza. Amajwi yaragaruka. Ariko tugiye mu kiganiro, doni tugiye kiganiro duhereye kuri Vianney Ndayizeye. Vianney Ndayizeye, ducire ku mayange. Uburiwe ni ishirahamwe ry'ugwaruka Aluchoto ryavutse rite muri make.
Murakoze. Mu bisanzwe si Vianney Ndayisaba.
Vianney Ndayisaba murantumbe.
Ishirahamwe Aluchoto majambo yose yitwa association mu Kirundi ni ishirahamwe rigwanya ubushomeri niho tubayakine byakirema mu ntunga mu Burundi. Uko mu kinyarwanda gifaransa ni Aluchoto. Ati Vianney Ndayisaba ninde? Vianney Ndayisaba navukiye muri kumwe makibuko intara ya Gitega mu mwaka w'1989 ukwezi kwa gatanu itariki 25 aba navyo n'abavyeyi babiri bubatse ku Kristo kandi imbere y'amategeko. Bo ishirahamwe Aluchoto ryavutse gute? Ishirahamwe Aluchoto kugira ngo rishinge yavuye mu bihe nakineko ndatsinda naciyemwo mu buzima bwa politiki bikanyereka bigatuma ndayishinga yivanye nuko mbonye abanyepolitike b'u Burundi ko mu mpande zose kumva meze ati byagenze uko. Ubwa mbere narabaye indongozi ya komine ni komine Makevu ko sanze mvukamwo muri FNL. nyuma y'indongozi narapfunzwe nzira yuko ndi biro ya politike byanje ndapfungwa mu nyuma wenyene na cyembe umunyamabanga w'intara mu FNL ndapfungwa nahone maze gupfungwa naravuyeyo hama ndahunga amezi indwi ndahunze niho nagaruka ndagira ingorane kuko ngiye mu kibano mvuka ariko mire make ku mutumba wa Kinyonza bose bambona kundi wa munye politike mu FNL kuba ndiko ndagira ingorane notezwa cyafate niona hungira nahungishwa nahungira muri Claude Hash nabayeho muri mpa yarantunze kwezi wa Claude Hash kwezi n'inusu nimwe wa Claude Hash kandi niona na nsandana nakingirwa maduka ni wa Claude Hash ndakingirwa n'uwatwara ishyamu mpuzamakungu w'umana ya Tihoti yitwa Karine Terfikan ni presenta w'umaneto mu Burundi na n'Rwanda.
Ntagukiriyemo vyane muri make ivyo vyose waciyemo gupfungwa kutaronka uburyo bwo kugaruka mu kibano aho wari wavukiye vyose n'ivyo vyagutumye utangura ishiramwe arucoto mu musiguro zayo ni ishiramwe rigamije gufasha ugwaruka kuva mu bukene ukanaharanira nagateka kazi na muntu uraza kubisigurira mu buryo burambuye cyane mu kanya kari imbere ariko reka dufata kanya tubaze na unuserukira Sahwanya Frodebu ugwaruka gwa Sahwanya Frodebu nayo nyene atwibwire muri make hama turongera tubandanye mutwibwire mu buryo burambuye Patrick Nkuru nziza namwe abatari bake barabazi kuko musanzwe muyoboye urunani ADC kibiri n'ugwaruka rw'umugambwe Sahwanya Frodebu twibwire mu majambo make muri rusange.
Ego murakoze mugabo sindongoye ADC kimwe uzindongoye ugwaruka rwo muri ADC kibiri. Ndiye ko mavuze rero nitwa Nkuruza Patrick aba amaze imyaka 10 ndongoye ugwaruka mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Amaze umwaka imyaka ngirango yababa ibiri ndongoye urwaruka rwo muri ADC ikibiri.
Tugarutse kuri mwebwe Vianne Ndayisaba ubu turiko turaganira ku bijanye n'ico mwebwe urwaruka mu gihugu cy'u Burundi mwokora kugira ngo igihugu cogorore ubunye hakaba hari ibiganiro biko bira ibiganiro n'imishikirano irikiraba mu gihugu cya Tanzania mu Burundi kugira ngo hagire umuti utoregwa ku bibazo by'u Burundi. Mwaratumiye warusha mwarasavye ubutumire kugira ngo mwishikire mushikirize ibyiyumviro byanyu mu gihe mwotumigu yarusha imigambi mushira imbere nyamukuru ni nkiyi.
Okay murakoze nagomba ndabwire yuko ikintu cy'ambere mbere ku kintu cy'ambere cyo kugo ntaje kubyarusha kugira uburundi bwogorore ubwambe bizarwaruka n'inzira ya mbere ishoboka ndwaruka atigutse izabaye muri byose kuva abundi byikuke gushika umunsi n'izabaye muri ino umwaka uheze turi mu ngorane za politike abundi benshi batize ubuzima byavuye haniniya ingorane yagarutse kugwaruka kuko abanyepolitike bose ku mpande zose abo muri leta na muri opozisiyo bose baca kugwaruka nibo bagize inzira yabo kandi iyo nzira bagize nta mugwaruka n'umwe bakunda gusokonye to cyo Burundi maja mu make tumuze mwe muvuga mba baramatwi barondera ingu zabo n'imijyango yabo kandi bazi kugaruka bakoresha ibangaruka bw'umwana w'umukene wa mwana w'umukene muri abana ba mwana bose cyeganye ufise mwana bapfuye mu biganye cyose gwa abana bafatiwe ikiroberi ibaye kuvugisha ngo ku mpande zose nta mwana umwe politike n'umakomeye wo muri opposition muri gouvernement bose n'abana bakene baza guhenda bakamemerera yuko bazoba akazi navyo bamaze gushika ku butegetsi cyanke babateye mu rudubi batabihinduka nako munda icyo ni kamvuga rero nyarutse ku biganiro biko bere Arusha ati hoko ibiganiro bari ko bagiye Arusha ibaye icungira kabiri hamwe baroguma bagende Arusha mbe yabatwe turibaza mbe yabarundi tuzoguma tugende Arusha gushika ryari ukusanga ni babandi nyene ni amazina ni babandi twe twasinzwe ni meme generation en fait barazinanye bakora makosa koko rikire ugwaruka cyihutirwa gutegereza guserukirwa wenyene ukivugira kuko nta muntu umutama ijya cyangwa ugwaruka ahubwo arabushira hasi umunyene cyenda gatishamwo turi mu nama yateguwe n'umugwi wigenga wa leta seni Commission nationale indépendante des droits de l'homme, indépendante Commission électorale nationale indépendante. Nous voyons quoi. Ubwoko nababwiye kunyereka ikibanza cy'ugwaruka icyo kintu twanagaye ko n'umunye politiki kumenda kuvuga izina ngaha yari ko aravuga yuko ngo abana ngo ndavuga ati abana ndamubwira ndamwerekana neza ati ijambo ni ubwurukuze ibwurinzi niho mwama mwihendera isoko tubona ikibanza cy'ugwaruka ni ibiganiro navuga ati jewe namaze gufata ingingo ku mpande zose kudahengama kuko nafasi y'ubwiyana maranye agateka k'umwana w'umurundi kuko baramureka ararenganywa ubu rero two twarabunyene ubu bari kubaragira ibikurondera inyungu zabo ngaruka nizo bikubiye rero no munsi aha izo mbona niyo memerinye niyo iharusha bikubiye ibiganiro ko bikoronda bidashingiro bakavuga ati aba uhandi ubwo nk'iki ibitsina duhaza gute ubwoko none ikibanza cy'ugwaruka kirihe nababwiye umugabo n'umugore umwana umugore n'ubudatwijana
birumvikana
cyangira ko
ego
ati none
icyo ni kibazo gihambaye
umwe w'indongo z'ishyirahamwe turi kugwaruka warasabye kujya mu biganiro yaba ndabwiye yuko nari ndibaze ubundiko ndakora benshi makungu hamaze kumenya benshi aho muri za komisiyo nasiyonali za dorome nyopene za komisiyo nasiyonali komisiyo nyopene zo dorome de pep
mwarandikiye none viane ndayisaba n'abaciriyemwo
message batanga mu bapartenere mugabana kuma ndabwiye ikibazo cyihuta ugwaruka n'urubwira ati humura ati gute narayisoza nansoye ugwandiko inomero ku 18 kwezi kuri 2016 nandikiye umuhuza w'abarundi uyu mukapa Benjamin ndamwereka position y'ishami ndonga cyato nawo magaze ndamwereka yuko ugwaruka gwatumiwe narubonye ugwaruka ruvuye muri Senarede muri opposition muri ADC kibiri n'undi gwavuye muri CNDD ubwo gwaruka izo kote opposition na CNDD n'imigani n'ibihande bibiri byatumye ugwaruka gwinshi kwabana babakene uno munsi bari mu mpimba
yego via nenda isaba birumvikana birumvikana aho muhagaze nico mwashikirije umu n'abaciriyemo ndayisaba viane allo allo viane muranyumva viane murantunga n'abaciriyemo ibyo mushikirije birumvikana ati mwarabwiye umuhuza yuko ahanini imigwi y'ugwaruka yatumiwe nkuko mubivuze yari ivuye mu migwi itandukanye ya politike reka tubaze na Patrick Nkurunziza ivyo umugwi ivyo bashikirije yarusha nabo nyene babona byofasha igihugu kogorora Patrick mwo tubwira imigambi nyamukuru mwashikirije umuhuza kugira ngo igihugu cyogorore ugwaruka rushobore koroherwa mu gihugu
ego murakoze nagomba ngaruka inyuma gato baze ntangwa umuco mbire Viane ko hoho nibaza ko yihenze cyane kubera naraje nararabye abatwara imbonera kure siho bari ubwo gwego ntigwatumiwe aricyo nza kugaruka ko cyane nkibaza impamvu batatumiye hama no muri Senarede uko byibaza ntibatumiwe ubwa mbere turonka ubutumire twaburonse turi batanu imigambwe itanu hirukiwe muri ADC kibiri mugabo kubera ingorane zagiye ziraba hariho batatu batashoye
abakuye imigambwe yabo babujije mu gutwe babiri wo muri CNDD na je wo muri Frodebu twarashoboye gushika mu ivyo biganiro akaba ari naho rero no vuga ko twashikirije koko ikiri ku mutima turashikiriza umuhuza ico twiyumvira twebwe ikintu ca mbere twahagaze ko twahagaze ku bantu bafunzwe twahagazwe ku bafungwa bafunzwe ko murazi ko mu mpimba ubwa mbere na mbere hoho abari nka bose n'urwaruka urwaruka nibwo gwafashwe gwaruka nibwo gwishwe turavugira n'abahunze abo no twahagaze ucane turasaba umuhuza ko ubwo gwaruka yokorishwa ashobye kose rugafungurwa kuko aho nza kugaruka kuri Viane icyumviro yavuze kandi nemera urabona muri iki gihugu niba iyo dukoze ibintu tubikorana nabo no kwita badukuri badusumba ariko nitwe duhanwa nje ndibuka imva mu Bugande tuve gushaka rwo gwego naciye ngenda bace bafunga bafungira mu cibitoki cya rugombo namaze iminsi 18 ariko bose badutwara bose bo hejuru nta numwe bakoma nta numwe bakoma ariko rero aho Vianney yagarutse nayo
gakaka cyane kwa Patrick, Patrick kuri ico kibazo gihambaye uvuze kuko na Vianney yari yavuze ko nawe nyene yari yapfunzwe yararekugwa nawe warapfunzura arekugwa iyo mushikirije ivyo bibazo mu bayobozi banyu babivuga kwiki yuko ari mwebwe mugwa mu mporero
abayatuyobora barahari kandi barabizi mugabo nabo ntije nibuka ngarukiye magato igiye nari Arusha ico naragishikirisha unashikije urwaruka ko aya masaha niyo Vianney yavuze ngo urwaruka rukoresha nico ntashaka sinumva umuntu avuga ngo arakoreshwa turakuze turano babagabo turi yumvira nta gukoresha uyu ndabo bajya badutwara turakorana turumvikana tugiye gukora ibi ariko hageze gufatwa ntibabafata akubwira nawe akubwira ati ibyo birawo butegetsi twebwe hamwe twotwara siko twubikora ariko iyo usubije ubwenye inyuma ukagenda nki Arusha ubuvugiye uheze ndi Arusha je byaranteye isoni naragize isoni n'ukuri kwa Mungu naramaramaye ugasanga abantu bashika 90 n'abangaye batumiye hari bugwaruka abantu batatu gusa baserukiye urwaruka ikintu kibabaje rero nibyo twabwiye umuhuza iyo hageze hashamirana urwaruka urwaruka rwo mise ndefite dimborera kure ariko twebwe muri opposition ariko dushamirana nitwe duterana izo ngorane mugo ugasanga babane nyene badukuriye ari baje kudufatira ingingo kandi je ni ko narabimuhuza twambwije ukuri ati udahamagaye yo mbi urwaruka yo nyene ishamiranye izi ngorane zo kugora ahuru niwe ushaka kugaruka cyane nanje kugira ngaruka cyane abo bo badutwaraho nanje niho kandi nca ndabona ko nabari abanyamakosa kuko ubakurikiye bose imigambi yose uko iza baba bafise ubutumire babiri canke batatu mugabo nta na rimwe uzosaba bajize mu rwaruka usanga bazananye uko bazinanye nyene uko bakorana ibyo iwabo ahoro niho natera akamo nabaci mutancirimo gatoyi ngomba meze nashaka gutera akamo abo barongoye imigambi wawe uri ku butegetsi iyo aco muri opposition bose hageze ico kintu biyumvira co kimwe nta nahame ubona mu rwaru gukibaza rero ayo mazano ncangaruka ati mbe dufiki kuyo hageze ko hageze ya maintere cyangwa cu Vianney twebwe urwaru gusanga tutagaruka ni aho nico turi ko turagwanira Arusha je narabashikije neza bamwe muza ati utazanye imbonera kurenga utazanye urongo yemeza utazanye abarongoye za IP abajye ipro na kugira rwaruka gose twicire ngati uvugane ukuri ngaha n'undi muzo wa muri ko murahendana
Uvuze jambo rihambaye cyane Patrick kubijanye nuko kuzana ugwaruka gwose rugahurira rugashikiriza ibyo biyumvira ariko na Vianney yavuze ikintu gihambaye cerekeye imigwi y'ugwaruka itumigwa kandi wabivuze ati ugwaruka gwo muri CNDD ugwaruka gwo muri FDB gwaratumiwe Vianney yavuze ati ugo gwaruka rutumigwa ruba ruhengamye ruba rurungitswe n'imigwi yabo ico mwo kivuga ko iki ko muri rusange kuri we yavuga ati dukwiye kuja mu biganiro turondera ineza y'ugwaruka muri rusange ariko nkamwebwe muri mu mugambwe Frodebu kumbure murondera inyungu z'umugambwe Frodebu ico mubivuga kwiki
bo ico ntubeshe ko uri mu mugambwe rutangura gukorera ko ndibaza ko umugambwe uriye ugiye mu gushaka kubanza gutsinda labo ubwambere bwo bwo nibaza ko inyungu no banza kwimira ni za Frodebu ibyo sinda byasa ariko jewe iyo niyumvira shitse Arusha ngira ngo bamwe bamwe dushobora guhurirayo bari mu mihari yigenga nabonyeyo barumije twebwe twahagaze twaravugiye neza abafunzwe turagaruka no kumbonera kure rega no kumbona nazo zose ntizibayeho neza nazo harimo izifisi ingorane titwumva ko zose zibayeho neza iyo twe dushitse hajya rero tugize imana tukashika ntitugera tuvugira abafrodebu gusa cyangwa tuvugira aba MS tuvugira urwaruka rwose rwahunze urwafunzwe urwangaye kugira ngo rugaruke mu ruhongore icyo rero nicyo nguma ngaruka ko cyane kandi novuga ko ari ubugamba rutoroshega kuko uvuyeyo sabi wanyu mu mugambwe saba handi bajya badukuriye urabona ko mugiranye ikibazo umenga
ni nkundi mugambwe w'ugwaruka ushaka kuvuka niho nagarutse rero utwajanye no muri sende de kwa Nyangoma c'est pas c'est sende defted abwo birantangaza cyane kubona tugenda tukicara tukaganira atamura ngoyi userukira imborera kure atari hari kandi tuzi ko ivyinshi mu biba mu iki gihugu nawe bimuvugwa ko bimuraba koko acanga ruko mwabajije rero ati none mwebwe mugenda muri mwambwe yiwanyu none muharane biki je ugushika icyo maranira ndiko maranira ko twese rujya gwaruka nyene ruhurira Arusha tuvugana ukuri buryo umuhuza nuko yabandiwe je gukurikira abo badukure kubatumira badukuriye no banza ngatumira urwaruka uwo twebwe nyene twovyumva twotangura kuvyumva n'iki gihugu ntagura nizo subira kuhaba twovyumva cyo kimwe tukavuga ati nkuko Vianney yavuze ati bajya badukuriye baradukoresha cyangwa baratubesha tukumva cyo kimwe ati tugende kuba ku Burundi by'iwacu nitwebeshe twe dufize ingufu tubanze tureke kumvira ibyo cyangwa inyungu z'imigambi tubanze twiyumvire kazoza kacu nakigihugu nakabana twabyaye cyangwa tuzovyara nibaza aho twoba tubanje duhejeje kubyumvikana twebwe nyene byo babiheze no garuka inyuma hari umunyepolitike twako turagara twa tugenda Arusha niche muri bisi nasanga nje ndumujene presque jenyene ndamubaza ati none nkubo nta soni mufise yanyishuye ngo intambara isinywa n'abatama ituma ko n'abatama hama mu guhagarara n'abatama basinya kugira ihagarara ibyo bintu byarantangaje cyane none naciye ngenda ndiyumvira ati kumbe bamwe bavuga ngo baradukoresha rero kumbure ni urumva wari yumvira ati nitwe tuyituma ko kandi tuzoyihagarika naciye nkura micigwa gikomeye cyane rero
murakoze cyane bose kino kiganiro ni gihijamba abanywanyi biradijwe rya America reka nabo nyine tubaha kanye namwe Vianney turabagaruka ko muduhe izindi nsiguro yindi migambi mubona yofasha igihugu kumbure ko mwe mwavuze ko ataho muhengamye naho nyine turahagaruka kugira ngo mushikirize aho muhagaze neza na neza kugira ngo mufashe igihugu ariko reka duhere ku munywanyi yitwa Eric muratwumva
ko nabumva
muri neza Eric kibazo cyangwa icyumviro majambo make cyane dufite aba inkwanyi benshi cyane bifuza kwa zibazo no gushikiza ibyumviro
yego je nashatse kuvuga kuri icyo kibazo cy'ugwaru yego ingorane ziri mu gwaruka kuko benshi regana kazi bafisa nkaje haje umuntu afite amahera n'icyo ndashobora kuri heba ko no kuri vumera bararivumereye ko atakazi tuzoronka muri rehe Loro se umuntu agwakazi wabura kutagenda
akazi nega Mustafa Eric ntaguciriyemo akazi akari ko kose kuko twavuze yuko abanyepolitike bashobora kuba babashuka ugwaruka kuja mu bidashimishije uri kuvuga uti akazi akari ko kose umunyepolitike gushikiriza aho gakora naho kuba katajanye n'amategeko cyangwa atashimishije
mu bisanzwe ni nkuko nyine kuko urashobora no kuyiga muri iki gihe bisanzwe bigoye byaranavuze ko atana akazi tuzoronka muri leta nayo ku buryo bazotwima n'akazi urumva bashaka kudukoresha icyo bashaka ahubwo politiki ihari bagwiza ubuzi kuburyo nimba ari amashyirahamwe bayagwize kuburyo dukorera hamwe tukaronka akazi twese niyo gihe mbona yoba ari politiki nziza kuko ubu tubyumvirije uraje no mu mashuri ingene bavuga ngo muri uno mwaka abanyeshuri bahevye ni benshi no cya wibada niwe ko bahevye n'abagiye guheba ubu niwe ko bahevye ajyahe icyo ni kibazo cya mbere dukwiye kwibaza ego kwanza ubu biracyoroshye kuko mu myaka iza nakubeshye bikazobandanywa twese tuzokika babandi biragoye gose mu Burundi biragoye ahubwo icyo saba abatumire bo badushyikira imbere bakine politike neza ku buryo bo tugwiriza akazi bajye kubadukuriye umukuru w'igihugu ku buryo bodufashe bakatubonera amatriprise ku buryo tworonka akazi ndiyumvira ko n'ibyo wumva ngo imbonerakure erega imbonerakure by'imbonerakure kubera zikenye ndibaza niboza kubatora ngo ko tujye gukora ibi kandi bifitiye amahera bifitiye kazi biraza babimbonera kure kandi bakora ibibi kubera bakenye arondera ubuzima ni kubatahura nabone nyene
urakoze Eric urakoze cyane Eric kuri icyo kibazo n'iciyumviro reka duhakanya n'uwitwa Mustafa muratwumva
ndabumva.
Yego Mustafa, kibazo cyangwa icyumviro?
Ukibazo cyanze nashaka kubaza uyo Patrick avuga ko yasarukiye ugwaruka mu biganiro. Ugwaruka rutavuga rumwe na ari kubategeka. Yego ikintu naratangaye kuva ncumva ko Patrick ari we yasarukiye ugwaruka rutavuga rumwe na n'ubutegetsi bw'ubucumbura kubera je simbona kriteri bisunga mu gutora uko gwaruka rusarukira abantu kuko simbona ko nka Patrick ari mu gwaruka kwagize manifestation cyane ko ariko mbona kwagize n'ingorane ahanini simbona ingene yatowe kandi kandi nacyo kintangaza senze ko ari muri babo nda batama bama batubwiye ngo turi Burundi bwejo tukarindira kwejo hagera tukahabura kuko Patrick namwumvise kuva kera mu gwaruka ni saha sinombinge ne yo serukira gwaruka mugasa muvuga yuko serukira abari muri opposition naba muri opposition nta nama bigeze bagirana nabo ati turatoye Patrick tanke nashaka kumenya ingene yatowe kugira serukira gwaruka
kumbure arabidusigurira
ama nkashaka kumenya ko mu mugambwe wabo aho twari tuzu gwaruka umuntu amaze gukwiza imyaka ishika 35 ntaba giharuka mu gwaruka muga Patrick amaze gusaruka keshi mu gwaruka nashaka duho umuco kuri ivyingano vyagenze.
Urakoze cyane. Reka duhe abatumire akanya babishure duhereye kuri Vianney ku kibazo cerekeye ubushomeri kuko ishirahamwe giwe rifise umugambi wo kugwanya ubushomeri. Vianney, mu ishirahamwe ryanyu ubushomeri mu bugwanya mute muyihe migambi muri make kuko Eric yabajije ati ubushomeri nibwo buzanye ibibazo
biri mu gihugu. Ndamajeje akuko kandi sahiri ke cyubuciye ke ubushomeri abazi twaze ikomeye cyane ati imbonera kure ntabwo ari imbonera kure mu biko y'idaha imbonera kure kubera ifunga mu jamba ke igira abagikoresha cyane bade bage manifestation ntabwo bade manifestation kubera bakunda bijya bage kujya mu manifestation bage kubera ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri icyo ni magara bakorera gato icyo navuze nabwiye muri cyane kugwanya nirete mu nan nirete muze muza mu bigano by'u Burundi mu kapa nirete cyo cyo Burundi amo cyakanye politike tuzokwama ni gufata ibafate ubwo buryo ko barakoresha amakungu baze dushinde ko ibanki irwaruka ibanki y'ubushomeri baze amahera atiye n'amereka iraba bashikatu bariko bagira umwana barabya sabite kuna kare bazi kuba barakubiza furambi barahohotegwa ndabwo mu bugenda kubera bakenye bashomereye emera kwiyahura nico bituma gako koreyo amakungu ibiganiro bikenewe nkenga kivuguko icihundirwa na leta ikibazo cy'ukuronderera bajya abana ari mu mpimbo banashima sibo cyancambe nibantwige nibaze twicarane ugaruka twerekane koko gwiki kandi cyashoboka hajeho cooperative irejwe nto namakungu nico nzokwerekana muhuzo nico nzokwerekana namakungu mu biganiro nico nico nabwiye n'umuntu nkamwereka nico nzobereka nkeneye bahashingwa hubwo abanyepolitiki ubona bo tubona basize ifaranga bize mu mabanki banyegeje abana babo gusakaje amashini meza meza hanze umwana w'umukene ngo barabakubera arashomereye arakenye yumvikana ikibazo cy'ubuta uko akibagije ikibazo nibaza namaze kwavasa namaze kuvuga yuko umugambi nafashe nabwo programa na mushyamwe ndongoye na ngomba zokoranye repartenaire yo développement bari mu Burundi les ambassadeurs tugire débat ko twamaze namaze tanguza guwabahinga
oya mwidonido Vianney icyo mukora mwishira hamwe ryanyu kugira ngo ubukene bugabanuke mu gihugu nikihe aba ugaruka rurakine kumenya kugira ngo kumbure gwifatanye namwe.
Okay, turagira turahimirizwa ruka guhindura izimviro kugira umenyere kwirondera kazi. Kugwereka turagira materie kugira ugwaruka ukundo batoguma bazera inze ngo barindiye koronka kazi muri leta ahubwo tubereka ukundo bashobora kwiga umugambi wabo bagiye hamwe. Tukaba nk'akarono utanga twatanguje umunara w'ubanza ipoje twise renforcer la participation et des formes ara promotion de la perspective au Burundi nkubwa yuko cyaje abantu 10 itabantu 10 dufise ibiroba undi dufise abantu 10 si eta ko kiroba twaca kutuwa tuwa fasha baki mbiki nogo na kutuwa fasha kugira baronga mafi kutuwa rabize neza ni proje ni revaje ikomeye ishuwa kuzana
obgorozi
mkubwa yuko tuko tunara kuna kwa ruka kwa wakungu na wakobga ushobora kuronga ikintu kibingiriza udufaranga
ego okay murakoze cyane Vianney birumvikana imigambi mufise ko kumbure irashobora koko gufasha urwaruka kudatega amaboko canke kutarondera ubuzi muri leta gusa
akagaza ko n'akije gatoyi wa umwabariza ati mbeya sinoga kuvya bwe Patrick abishurira yabagagarutse ati mbeya abanyepolitike bacavuga ati utwe Burundi bwejo icyo naje ndiko ndagaruka ko numvuga ati nde tuzo amajene ugwaruka ruba Burundi bwejo gucarya ni Burundi bwejo ndakivuga ni Burundi bwuno munsi ubwejo ute nico mbona vuze butegereza gufatiza gushigwa mu nzego bikaje muri constitution bafashije ngo bamenyere mbe batama kuba gomba kwikoma banyegeza amabanga ubandazo bikora cyangwa kwiti Patrick yavuze namushimiye avuze ikintu gikomeye ati nasanze ndumu jene jenyene yamba basi acavuga ikintu gikomeye ati jewe ngiye serukira bwa mbere inyungu z'umugambwe wanje ndagomba ishe nagarutse ko rero hakenewe nkaje bino vuga kwera ndavuga kwera nabonye je nta mugambwe n'umwe ndi mu nawo ujuri indukambya mu mugambwe wawe iwawe sinza kuko abanyepolitiki bundi bose barondera idoja kuno bivuga mu miryango yabo cyane muri ya filime tuvuga ati umwereke icyo cyumwe umunsi kuko ngo mbere cyo tuba ngomba tugende tungarusha aho rwaruka rwa mpfunzwe abarukonitije niwe yatemerezwa naho ingingo zunganirizi na rimwe ikubiye ingingo mpaza y'u Burundi ivuga ivuga igifite amana bwa cumi bwa yuko umuntu akoze icyaha rero ntabwo wenyine tukomba cyitwa mari gana tukomba kwiga igituma bajya nabaye gute niwe bakoresheje bajya batumye basubire ko
urakoze
kandi ubwo ubutegetsi
ibintu
kimbonera kure nazo nyene hari ibyamu z'amakungu bawo abaho cy'abantu bakunye kwe tatu mari gupfunga
ico kibazo kirumvikana kandi ndumva twaki
bizagaruke ko haba ugwaruka ubwo amakungu ataza n'uburyo kushi dufate mikomere tubelize nje mugwaruka
birumvikana Vianney reka birumvikana cyane gose
reka amenye ko tuzaza wende gwaruka
reka duha kanye na Patrick yishuri kibazo cy'umutumire murakoze Patrick kuri Mustafa yabajije ikibazo kumbure kuri mwebwe mwenyene yabaza ati mwebwe ntimwagiye mu myerekano mugumuko yabaye mu mwaka uheze avuga ati byagenze gute kuba ari mwebwe mwaserukiye ugwaruka yarusha kandi kumbure mutagiye muri iyo myerekano mutari mu migwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kumbure sinzi ukuntu abibona ariko akanavuga yuko ati n'imyaka yanyu ishobora kuba irenze iyugwaru y'abaserukiye ugwaruka mu mugambi wanyu umwe mwisha mu bibazo yababajije
yego murakoze nje nibaza ko ubwambere huho nashaka mbanze gatoyi cyane ikwiki cha Eric afise avuga ati ibintu byose akora kuri badafise akazi kuri ubushomeri ati n'uwo gutuma kwica cyangwa gutuma gukora ikibi uzogikora kubera ubukene ntiyabeshe kuko abenshi urwaruka bwinshi rurakoreshwa mu makosa menshi kubera ubwo bukene ariko rero naho Vianney agaruka cyane ngo amashyirahamwe ibiki ngo bazokora amabanki bakoze ibiki byose namwumva ko ashavure cyane abanyepolitiki ngo bafise ngo ibihera byinshi ntumbaze nabo nyine barira nkawe ikintu gusa gikenewe ngaha ku byerekeye akazi ni politike nziza y'igihugu igihe cyose tuba turi mu rugwimo azobara izinduru ntaho urwaruka ruzobona gukorera ikintu cyabara ngo ariko kubanza kugwana no kubanza twiyumvire tugwane ingene y'ubucacu ishobora kugishura kuba igihugu hama ariko y'urwaruka zo twateguye politike y'iwacu y'urwaruka urwaruka ruzobaho gute ruzotwiteza imbere gute igihe cyose igihugu kimeze ukuye naho Vianney azokora imyaka ijana ntacyo azoshika ku no muhanura rero ko yoza tukajya hamwe n'abandi urwaruka tukiyumvira gusa tukokiza Uburundi gute hama ngiye ku bya Mustafa urabyo mu Mustafa ibyo yavuze Mustafa ntiyabeshe koko ntabimubwiye neza maze imyaka 10 intwara ubwo rwego rw'urwaruka ngira ngo rero mu ma imurusi yagiye muri association cyangwa mu mugambi aba ari amategeko abagenga amategeko yatugenga twe mu rwaruka ndetse agenga n'umugambi ngira arazi ko no mu nyingarizi twakoze kongere n'abasanya Frodo bagahindura inzego ni imyaka 10 nanjye rero navuze neza ko maze imyaka 10 nzo yikwiza mu kwezi kw'icumi tariki 26 natwe rero kwa tubo turategura igikoraniro kugira ngo basubirire kandi ni umuhumuriza ko bazosubiriza
yose nta twaze mu manda nzogira zizoguma ari manda zibiri aho na reme icyo gikorwa kiko kirakorwa
urakoze cyane Patrick reka duhakanya nabandi batumwa nabandi banywanyi bijwe rya Amerika bafite ibibazo duhe umwanya deo ikibazo canke cyumviro
ego murakoze allo
ego deo duga ku jambo
mbo nanje nagomba kungana nagomba kunganira ku cyumviro cha Eric
ndagusabe deo ugabanye radio yawe gato
ego buni sawa bona nagomba kunganira Eric Eric yavuze kubijyanye n'ibyo buzi na cyane cyane kugwaruka yewe mperereye mu ntara ya Cibitoke hazageraho igihe ugasanga ugwaruka urana kuvungunye ko rarangiza amashuri ari gwinshi cyane gose mugabo ukaca wumva ngo nta buzi buhari hanyuma wajya gusaba akazi ugaca wumva ngo experience dufate nko mushyira hamwe kuko muri leta aho urumva ko bitakibaho none iyo experience y'imyaka 5 uzoyironka gute nta kazi bigeze uronka ngo ubufite ahantu hagaze uri kurakora hanyuma kukijyanye nabo batumire bacu bashika kure twagomba kubatuma kuri abo bantu nkuko Patrick yabivuze Patrick yavuze ijambo rikomeye cyane kandi ryiza kuri abo bantu badukuriye na cyane cyane muri politiki mu gihe bagiye hajya ahantu nibashyikirize inyungu z'ugwaruka nazo nyine bazishyira imbere na cyane cyane gukunda igihugu kuko mu turere dutandukanye harageze igihe ugiye gusaba nk'akazi ahantu runaka ugashutangira kumva kubaza ngo mbega uburi muri system iyo nijyare ya politiki ahantu urumva ko turafite ingorane cyane turi cyari mu kintu cyo kuba mu Burundi byose abako bobaho umugambwe umwe rudende kugira ngo noneho ugiye kuronka akazi kurondera akazi batenda kukubaza ngo uri muwahe muyahe system hageze igihe rero ubuzi buzotangwa ngo kubera uri mu mugambwe runaka aho ntaho mbona nkugwaruka Uburundi bwoza kwigera buva ngo bugire naho bushitse.
Murakoze Deo reka tukanyana.
Twagomba gatoya rero. Dusabe abo bantu bashika imbere vraiment ico kintu bakiganire kabo batama bagerageza ukuntu boraba politique ibe igihuga pana politique y'umugambwe.
Urakoze Deo kuri ico cyumviro kaduhakanyana witwa Olivier. Olivier muratwumva ikibazo cyangwa icyumviro majambo make cyane. Hello Olivier. Dakika Olivier abuze ku murongo, kaduhakanya batumire bagice bashikirije ku bibazo n'ivyumviro vya Deo. Viane Deo nawe nyine yagarutse ku kibazo c'ubukene. Yavuze cyane cyane kuyujanye n'uburyo iyo bagiye gusaba akazi mashiramwe atandukanye barinda gusabwa cyo bita experience ubumenyi canke igihe baba barakoze muri uwo mwuga. Icho nkishiramwe rigwanya ubukene mwiteguriye kugikemura gute cyangwa kukigwanya gute
iki kintu ukundi wacishuri icyo cyane iki kintu mucurambe mu kazi iki kintu amanda babyaje yuko kirisha igihugu mu isanzu ukundi igihugu uzawumva ndacone rwanya uzawumva ngo burambe mu kazi by'imyaka 5 none umushomeri umuntu atari mu kazi yogira burambe mu kazi gute cyokunga ndashije nko mwishira hamwe njeje guharanira ugatega ku muntu aba umushomeri cyamvuga ati hariyo ikigo cya leta cyitwa Office National de la Mendez et Grandpoix mu Burundi cyo cyandika abashomeri mu isanzwe ngabo sindamenye no munsi ndabambeshe ko akora nagomba nzokwegere aba bonye ni wabijeje gutuvuga ikibazo n'umurongozi wacu ye experience ubwo umuhazemo iyo experience tegeza kuvama ahubwo umuntu arose habe ari kigo narekezo kivuga se muri sawa durampo wa harakiri umushikanganje wa top brise yitwa zirasa n'akimubije
ibyo byane umurongo
wa professionnelle bigi nka umuntu agiye mu kazi icyo kuko kigiza kuvaho ni ngombwa ibyo bya ningarutse ko ikwemo cyo guharirirwa mbe ibikubira kubera iki ni kubera ikibazo cy'ubukene ngako bushomeri ubushomeri n'ukuri mu Burundi burahanze ugwaruka rimwe bikomeye cyo kugwana igiki mu Burundi nahigarutse ko nico cyo cy'ubushomeri ndahuma ngubwiza ukuri n'abanye politike duvise no munsi nabo nyene beshi n'abashomeri nico ituma ikiri ingorane z'i mu Burundi amabwiye uko atari ingorane z'ubwoko cyane z'uko
noneho ko gwiki vyaneho ko gwiki hoko gwiki
bose afingorane y'ubushomeri ngukunda byo bagenda gatseko kandi nagomba mbwire Patrick n'ibindi bishura gatoyi kinyavuze yuko twojamwe twabarugamba intwari bereye kandi baza yuko tumaze kwicara tukiga igituma ubu bukene ndi baza yuko atabone ngamye mugabo je na mandabwiye yuko atapolitike n'inzo jamwe kuko abanyepatike bundi bose bose barondera inyungu zabo ntabwo barondera inyungu umuntu akiri muto icyo bituma ngo ndabwire aha nagunze kumuza tumira ugwaru atabwo rero ngwa ba politike kuko uve mu gambwe ugenda bagutenwa amajambo kuko umeze nk'uwikondane imigambo nayibayemo nayitawe nayibayemo hafi ni nanduzi yatubwiki atika bwo bikomeye wihenze ukavuza ijambo ukababwira ati ugwaruka ruserukigwe ugwaruka ro 2020 atakazi gatangwe ku mugaragaro kayo tangwa mu mugambwe ati have ize kuvuga ati uba mu mugambwe uyuhe ati uraze kuri libanduri ndiri mu rurimbo rw'umugambwe ibyo uyivuze bashaka kwanga kubera abanyamigambo b'urundi n'abanyo muri opposition bose n'abanyo muri leta bose ni bamwe n'abatarukaniye kuko n'umuntu ari muri opposition arota ikiraka kazi acagiha uyu muri leta aho nyene akubarira kwa kundi nyene barabishumaye boye nacyo cyo gutangira atembere kubera usanga ari mu nzego abantu badashoboye ibi
ego urakoze cyane rekana Patrick Agirica shikirije Patrick kuwi bazo n'ivyumviro vya Deo mu bivuga kwiki
bari kumva urashaka kubabaza munyemereye mujya mwanya tijambo ntari gishura Mustafa neza sinzi ko nusubira inyuma cyangwa sinzi ko nubanda
ego urashaka kugira icyo bishikirije mu majambo make hama tukabandanya no kuri Deo
ego urashaka gusa ntange umuco ku muri iyo yibaza n'abandi barundi bose baravyibaza yavuze ati none uwo Patrick yatowe gute inde yamutowe jewe kugira tugiserukigwe nagomba ndamuha umuco n'abandi bose ariko banyumva ndamubanyuwe twandikiye umuhuza turi imigambwe ishika kuri itandatu yari Frodebu yari MSD yari CNDD yari FEDES yari Parena yari Prona uko twanditse twese dusitera ko igikumu twandikiye umuhuza yatwishuye ikete atwemera twese baca baduha ubutumire ubu twari twanditse mugongo ubutumire bwashoboye kwitaba urwaruka ruve mu migambwe ibi nuko nabivuze muri Frodebu na CNDD uko rero niko jewe natowe kugira ngo ngende guserukira urwaruka kandi narabikoze kandi ndabikora ico ngira ngo kirumvikana nico nashaka kugaruka ku gatoyi ama ibi bya Mustafa baguma bavuga by'akazi je navuze ko nabivuze cyane sinza kuguma ndabisubiramo navuze ko igihe igihugu kikiri mu ngorane atamora atamutekano dufise abantu twebwe nyine tutumvikana n'urwaruka ruzokwama mu ngorane gusaje kinguma ngaruka ko twari twe kwicara ari umuntu twebwe wacu bifodo batwita intakangwa ari ntakangwa ari mbonera kure ari abo baviane ari abo muri MSD mvuga kure n'abadavugana bayiproga kwicara tukiyumvira dabo umuntu wese akiyumvira ati jewe ndi kumparanira inyungu z'urwaru mbere kumva ko ndi umufrode gucana umupuro abanza kumva ko ndi urwaruka ndwanye tukaza kumva ati turwaruka aba dukuriye iyo bahuye ntugire ngo ni ibi byacu tubanza guterana amakofe cyangwa tukavuza induru ubona ariko baraganira batwenga n'iki nico ko n'iki baragisangira mugo twebwe duhuye no gushihana gusa ifunza kwinjira ati twe twohuza gute nitwamara gutahura ingere twe twubana twumvikana ibyo byose tuzobishikako mu gihe cyose tutarabitahura cyane kimwe tuzoshikako
ego rakaduha kanya na Juvenali Juvenali kibazo cyangwa cyumviro
mu kibazo Lema na fya kubat ba wo baserukira ishira arongo ishira hamwe arucu. Kumbona mu Burundi hari bishomeri byinshi. Iryo shira hamwe rirashobora kuronderera na bamwe bamwe mu bishomeri akazi. Ibado tiwane tari.
Urakoze cyane Juvenali kaduhakanye na Nahimana Nahimana ikibazo cyanyu. Halo Nahimana.
Ego ndabumva
duga kwijambo
ego mbaze abo bose baserukira amashyira hamwe yuko bakorera ugwaruka canke bakorera abanyepolitike bagatuma uko abanyepolitike
Nahimana kugira ngo umwanya ube umwanya ntiturinde kurandira nima mwakurikiye Patrick yavuze ko ari mu mugambwe sa Nyafrodebu kandi yuko arondera inyungu z'ugwaruka ariko ko arondera n'inyungu z'umugambwe wabo ariko Vianney mwishiramwe rushoto yavuze ati ntaho begamiye ntibari mu mugambwe barondera inyungu z'ugwaruka muri rusangi urafize ikindi kibazo
aya kibazo cyane cyari cyo n'abamba yuko ubwo bose bamakorera barondera inyungu zabo kandi inyungu z'abanyapolitiki.
Urakoze na Himana. Reka duhakanya babishuri ibibazo bya Juvenali. Juvenali Vianney yagarutse ku kibazo cy'ubushomeri abaza ati ishyirahamwe ryanyu rirafise ububasha nk'uburyo bwo kuronderera ugaruka rwose akazi mu mushiramute.
Oya nagumana mwishura gatati gucya kugira ubasha bwo kurondera akazi ugaruka na warambwira yuko ni kintu twatanguje two turakora cyenda kijwa gatoyi kugezeramwo bariko turavugana bariko twagize kuvugana n'abantu kijyana n'iyo basanga bafise uno munsi amahoteli amabare akomakomeye akoresha abakozi benshi kubera muri leta ho dusa nkaza nk'ibyabaye broke niko ndavugana n'abantu batwara amashyaka wenda batatu kubera iki kuko nari ngiye mu mahoteli niko ndavugana n'abantu amahoteli sanga hari kwakura abantu bazava mu Rwanda za Kenya za Tanzania njya kuraba abantu bariko bambaza ndabaza kubera iki abarundi mutabakazi abantu babasiki gutyo bacambika ikibazo gikomeye ati abana b'abarundi mu ibyo bize mu gifaransa mugabantu bava hanze baza mu kurara mu hoteli yacu mu mabara akomakomeye aha baza bavuga icyongereza ni kuvuga yuko umuntu ushobora kuzana umuntu kumakazi adashobora kubazana akati ukeneye iki ati ugomba kurya iki nace ntanguza ucenda bivuga nabo bavyumve nace ubwo yene nshiri maze kuraba iyo impact igura iyo ngorane ikwira tega abana b'abarundi nace nshiraho projet umugambi wo kwigisha icyongereza byihuta ubwo rwaruka rw'abarundi kugira ngo ndabe asiri rwaruka gusa abarundi bose uko nasanze icyongereza nicyo ikeneye kugira ngo bashobore kujya ku isoko y'akazi bahiganwe biborohere.
Urakoze cyane
Vianney. Bashyamo ikondi bashyamo itegeko rya mbere ati itegeko n'inganda mu gifaransa condition ukamufize ko icyongereza usena certificate wowe twabitanguje rero ugomba kuyandikisha ndahamwereka aho uza kuyandikisha akomeza utanguje ndahavuge arashobora kujya mu gisagara cya Bujumbura baratangiye kwishya ba mbere n'ubwo kuyandikisha hari aho itwarise technique de la sagesse mu gasenyi ku isoko mu gasenyi muri commune ni zone gihosha mu gisagara cya Bujumbura ecole Stella Matutina mu gihosha semesfredo doruziba mu ruziba semesfredo ruziba mu Kamenge ise municipal do Kamenge bitwari mika abaruguru nabo mu ntara y'inga kwatahuye kwirise communale do Muyinga na centre de formation professionnelle y'Muyinga bashaka kwandikira twatanguye après tuzodwa mu ntara muzindi ntara kandi atishura direct ati niko mukoriki ni nakivuze nico bituma ariko ndiko ndaraba abari kubaza mu wundi bwo kurafasha niba banze kumenya ikintu cy'ambere gikubira ubundi bukire nibafate tugomba gufata ugwaruka turushire hamwe kugurutse muga twanze tugwigishe kugwaruka mu Burundi ubutayukane bwabo bigishe ku mashaka kwirondera akazi hama habe banki igwaruka bagurana inyungu ngomba gusindika ndasigwa ba partner kandi ngira mpayigu bariko ratahura no vize yanje
ego Vianney kura kuri cyo kibazo nyene
ayo cyo gikomeye no byabaruka mu Burundi mu butandukanye bwabo aba kwande kwa opposition n'umwanda w'ubuvenema nuko ugwaruka gotaho ubwa mbere amahoro yuko abayabanye politiko muri opposition muri guverinoma baruhenda kuko ikora abantu harugwaruka narumwe anabagwaruka bashira mu shinga mateka niba batama naba batama kazi
bakubabikingira Vianney nkuko wabivuze yego igihe kibazo gihambaye cyane nuko baronka akazi bakava mu bushomeri wavuze ikibazo gihambaye cyane cerekeye n'ubuzi buhari muri iki gihe buriko buhabwa abanyamahanga ukavuga ati waratanguye umugambi wo kwigisha icyongereza kugira ngo nubwo buzi buhari ntihagira abanyamahanga babutware imbere y'abarundi woshikiriza nimero yawe bakaguhamagara muri zo ntara zose canke aho hose wadondaguye kugira ngo ugo gwaruka kumbure ruze guhiga ico congereza rugerageze kwisununura inumero yanyu ni zingahe ni mwamushobora kuzitanga
kandi ndabaye nomero yo muri secretariat mu biro bacho bakavye huta
ego
bace ndabaye ari bacho gusa butante
mu kirundi
irindwi n'imwe amagana 3 n'indwi 3 n'umunani
risubiramwo
irindwi n'imwe amagana 3 n'indwi 3 n'umunani kuvuga indwi rimwe gatatu ubusa 3 8
murakoze reka duhakanya n'abandi
bantu bakiga icyongereza kugira ngo bashobore guhiganwa n'abandi bana b'igindi gihugu kuko
Ego twavyumvise Vianney. Icyongereza kirahambaye kandi kirakomeye kuko igihugu cy'u Burundi kiri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Birumvikana reka duhakanye na Nitunga abazi ikibazo. Nitunga turi kumwe?
Amahoro ndabumva neza.
Yego, duga ku ijambo umwanya muto cyane.
Yego, bwa mbere nashaka ndamutsaba tumire ndamashima no kunyukunda kwita ibibazo by'igwaruka kw'igihugu cya Amerika.
Murakoze cyane, gushima.
Yego, nagomba kubaza cyane cyane inkuru za Patrick. Yari yitabye ibyari imanikiza ikibazo cy'igwaruka kandi yavuze yuko igitegereje kandi gishemeye mu bari bitabye yarusha. Nibyo barakwiye gutumirwa, ariko je icyo aho kiri niba byibaza ko ni uko niba bamaze gutumira abanyepolitike benshi bagenda bavuga ibibazo biri mu Burundi, bibaza ku rwego rwa opozisiyo habonetse umugeni umwe ajya gusigura ikibazo cy'igwaruka, warakwiye kuko abavuga ikibazo bihanze Burundi cyane cyane kuko ibibazo byo mu Burundi bikemutse nibaza n'igwaruka bishabishikirwa. Hanyuma ngaca mvuga kuwo kariyo yigenga nawe nyine ndibaza ahantu Burundi tudakekeranye ndibaza batumiye yabisha bagatumira Pacifique ni nyamagire tute sosiyete sivile usanga nizi sentiwe ni kuvuga ngo tutashyigikira niba bashyigikira manda abariyo iyo kote yose yaza gushimiza Pacifique avuga abayigwanya nibavuga Gilbert Beko niyaza kuvuga bose baraza kubitahura rero gutumira umwe naho nyine kugwaruka nibaza naho nyine kubakwiye gusa ifu nashaka kubatumira kujyana bika n'ikintu gusa imbere yuko ndangiza. Hello?
Yego, nashaka
muze dutumire ko hari utwara ishyira hamwe AGEB Association des jeunes entrepreneurs ariko yigisha entrepreneuria mu makampisi atandukanye amazina isagirisha ama conference de batwara byumvise baramutumira kuri radio kiriti na cyane cyane nibyo bikeneye kuko nubwo twova mu bibazo Burundi burimo bya politiki n'umutekano inyuma harakenewe abantu babije entrepreneuria kugira bashobore kwitunganiriza ubuzima kuko tukiri muri ibi bihe turimo rwaruka rubona amashuri bikicara muri atari ibijyanye na entrepreneuria aho abari ko baraza twokwama mu bibazo murakoze.
Icyimvuro cyiza cyane Nitunga, urakoze cyane nawe. Eka twakire na Jean de Dieu shikiriza kibazo n'icyumviro mu majambo make cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro.
Ndabumva.
Mhm.
Naje nagomba mbaze.
Mhm.
Bo ku kibazo cy'ugwaruka naho bavuga ngo abanyepolitike ngo barahenda bagwaruka rukajya mu bintu bya politike.
Mhm.
Ariko bujya mu kirundi bacu mugane iki kigo kwa kikiri gito kandi cyuzoba utitegura ukiri mutoyi je nibaza ko nabo banyepolitike baciye mu bwana. Ahubwo baba bakwiye kumenya ati mbego rwaruka politike rukurikirana irufite iyahe ntumbero. Abajya aba bantu bakuze nibo baba bakwiye kumenya ukungene bakwiye gutwara rwaruka bakaronderera akazoza imigambi. Alo, ndakumva.
Ego, urakoze cyane Jean de Dieu, urakoze kuri icyo cyumviro. Tuko turaje ku musozo nkuko nabivuze, reka duha akajambo ka nyuma Vianney na Patrick. Vianney, shikiriza ikibazo icyumviro cya nyuma muri iki kiganiro, mwakoze cyane kwitaba.
Yego, nagomba kuvuga ko ikibazo nimere kuri iki bavuze yavuze umuntu arije wa nyuma reje ati none hitavye umutore civile atanga karero nka Pacifique nabaze rwose civile ati cyanke wa Europe nagomba yuko gatoyi nga mbarya ndibaza yuko aho bitwuse rukirwaruka ndabwiye barya bagenda baseruka inyungu zabo kandi nagomba kuri cyaso rezivire mu Burundi rezivire twa neza tudahendanye mvugisha ukuri rezivire uno munsi nk'abanyepolitike hari groupe zibi ariko rezivire umenga ni guverinema iko ni so rezivire umenga ni opposition kandi aho batumye mu so rezivire bagende harusha bose ndabagenda bitabanyepolitike
urakoze
rezivire n'abantu.
Ego, urakoze Vianney. Patrick namwe?
Bo murakoze Jenny baza koma bazo gutu turasozera nta byinshi nza kuvuga je gusa nahagaze hamwe niho nza gusozera shaka ko kugwanuka gose gwo mu Burundi guyumva mu bose societe civile twese turi mu mugambi tubanza kuyumvamo ko turi umuntu umwe ko dushaka gushaka ku kintu kimwe twanke kurenganywa haba mu bijyanye mu migambi yacu cyane se mu gihugu duhagarare agateka kiwacu. Murakoze,
murakoze cyane gose Vianney ndayisaba mushira hamwe Alucoto. Turabashimiye cyane gose muri iki kiganiro muri sanga mwitavye kugira ngo mushikirize ivyumviro n'icokogwa kugira ngo u Burundi bwogorore. namwe Patrick Nkurunziza mu mugambwe sahwanya Frodebu kandi ukaba userukira ugwaruka gwo mu runani ADC ikibiri turagushimiye cyane gose namwe mwabajije ibibazo mugashikiza n'ivyumviro badufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye mwese mwari kumwe na Oriane Tangishaka mugira amahoro y'Imana mwakoze cyane kudutega amatwi.